Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri 13 mu miganiro y'uno munsi hano muri studio y'indwi muri 10 na Jean Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda ahandi mutwumva live ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ingene zaciye mu gihugu cy'u Burundi zahekuye abatari bake zongera zisigaye imfuvyi nyinshi. Bimwe mu bibondo vyaburiye abavyeyi muri izo ntambara zararerewe mu miryango ya hafi mu maraso abandi bajanwa mu makambi. Hari nabo vyabaye ngombwa ko bibako mu mabarabara atandukanye basegereza ishahamwe Humanium riharanira agateka k'umwana rifise icicaro i Geneve mu Swisse ritangaza ko abana bagera ku 400,000 baburiye abavyeyi muri izo ntambara zitandukanye mu Burundi babarizwa mu mabarabara. Hambavu yabo nabatanu samahigo yo kuregwa n'imiryango canke ngo barerergwe mu makambi harabagiye barererwa mu bigo bitandukanye vyavutse bigamije kwakira izo mpfuvyi. Muri ivyo bigo harimo nk'ikigo Maison Shalom cashinzwe n'umufasoni Marguerite Barankitse. Ico kigo mu kwezi kwa cenda kizohimbaza imyaka 25 kimaze kivutse. Muri isanga y'uno munsi rero twabatumiriye washinze Maison Shalom ari umufasoni Marguerite Barankitse banshi baranamutazira Oma Marguerite Barankitse. Murakoze kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika kugira ngo tugaruke ku vya Maison Shalom. Marguerite Barankitse turi kumwe ku murongo wa telefone.
Ego. Amahoro neza Diane.
Ego ikaze kwijwi.
Amahoro kandi nabariko baranyumviriza.
Ego. Akabazo ka mbere Maison Shalom niko mu kwezi kwa cenda muzaba muriko murahimbaza imyaka 25 iheze ishinzwe yatanguye gute iciyumviro cyo kwitanguza cabaje mu gute.
Mu byukuri ni imyaka 26 nuko nari nagize umwaka wa yubire twari twahimbaje iyo myaka mugabo nugurura mvuga nti dufate umwaka wo kwiyumvira tuyumvire twese hamwe abarerewe muri Maison Shalom abo twakoranye n'abatwakiriye kuko nabona ko yubire n'ikintu gihambaye kuri jewe. Uti kubera iki wagize Maison Shalom? No kubesha Diana mvuga ko noba nariyumviriye kugira Maison Shalom. Maison Shalom nibaza ko bahejeje kwica abavyeyi nkabibona nkaba nari mu kigo cy'umwepiskopi ku itariki 24 Gitugutu mu 1993 narahunze nk'abandi mugabo mpungana abana bashika 25 hari umudagi yakorera ishyirahamwe ry'abadagi ryo gufashanya icyo bita cooperation allemande yitwa Martin Novak araheze araduha indaro. Nuko rero niyumvira ngo ndahunganya abana hazoshikaho tutora banakuru canke inshuti mugabo nsanga rero biragoye nagira ngo ni nka kujya ko mu 72 cyangwa 65 ko ingwano kumureko ari ukucanamwo kw'abarundi mugabo bica binyaruka nkabyotora ababyeyi inshuti zabo bana mugabo twahavuye tumararaba imyaka myinshi gushika n'ubu munyuma biba ngombwa yuko ndondera abantu ngo twiyumvire ingene tworamira abo bana.
Urumva rero ni ikigo catanguye mu 1993 tumumva neza muri gitugutu.
Ego
abana wahunganye bari 25 u Maison Shalom nyuma iyo myaka 26 nubwo mugiye kuvuga muti tugiye guhimbaza 25 nk'isabukuru bageze kuri bangahe mumaze kuramura aho mwakire muri iyo myaka yose kuva muri 93
benshi barambaja sinigeze ngira statistiki kandi intumbero ya Maison Shalom yari iyo kwandika abana novuga bamanishe se usanga hari bavuga ngo magimere de 10,000 enfants abandi 20,000 enfants abandi 50,000 enfants ngomba kuvuga ko jewe abana bose baje baranarenga kuko kuva kuri iyo tariki 2024 gitugutu 93 nta munsi w'ijyanye hataje umugwi w'abana umugwi w'abakuze bama bakunda kuvuga abana mugabo no kubwira ko cyabaye ubwa mbere nagije nagumye kuri uwo mudagi amezi indwi no kubwira ko nakira abana bakomeretse bamwe banokotse ijisho abandi baciye amaboko abandi baziruye sinovuga batewe amagrenade nsanga tukiva kuri uwo Marcel Novak itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu 1994 no kubwira ko nakiriye n'abana b'abanyarwanda kubera jenoside yagiriwe abatutsi mu Rwanda nkabakira abana bavuye mu maoferina usanga minsi yose nari jenyine nguje hamwe na Chloe imfura yanje Chloe ndayikunda abana bakuja aribo baja barakira abandi batoyi bashike siniyumvira rero kugira institution nashyira hamwe niyumvira mugabo muri 94 mbona ko bikenewe kuko twari twamaze kurenga uwo mudaga arahagara atubwira ati singishoboye kubaguna murenga 80 tuhava ndagenda gusaba umwe episkopi nyakubahwa Musenyeri Joseph Nduhirubusa ko nari naramukoreye nari umusekereteri wiwe bamubwira Musenyeri ibara ko ryaguye reka tujye hamwe twakire ibishure hari ishure babiciyemo n'abana ndamubwira nti none kimwe rifata ko igaragara tukarikubura hanyuma nkarondera imfashanyo kandi ati none imfashanyo yo gufasha abana bangana gutya aba bana uzobafasha gute ndaheza ngiriya Imana ko nabaye mu Budagi nari naragize stage mu Budagi narabaye mu Faransa ndaba muri Suisse ndabahamagara abo bagenzi bose ndabwira jewe ndakeneye ko tubwira dufasha aba bana babaye benshi cyane umudagi rero yari yaje gukora muri diyoseze ya Ruyigi yitwa Christophe Fitchot acarambwiye ati reka tusabe amafaranga muri Caritas Allemande Caritas y'Abadagi nuko rero itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu nca ndafata iryo shure Musenyeri nawe aradufasha turafashanya n'abantu benshi kenshi bama bavuga maragarita ubwo ngomba kuvuga nari mu bandi benshi mu bakozi harimo abakozi ba leta iyo niyumvira ya Alexi Ntamavukiro yagaba iproje y'Abadagi nkiyumvira uwitwa Antoine Nzobandora yari juge perezida wa tribunal de grande instance yo mu Ruyigi donc twese twaciye duhaguruka mugabo imbere byo naciye ngumana n'abo bana kibigeze gushika n'ubwo sinigeze mbana n'abo bana haratiye iyo myaka 26 igirishike
Ego abenshi haraba bita Margarita abandi barankitse mugaba kazina benshi bahuriza ko ni Oma. Oma kivuga ngo nyokuru canke grand-mère mu rurimi rw'Igifaransa. Iryo zina ryo baryavuye kuri abo bana mwakiriye murantunga. Iryo zina ryo baryavuye kuri abo bana mwakiriye ari benshi, ryo baryavuye ko mwabaye mu Budagi, ryo baryavuye kukungene mwatanguye muri kumwe n'iyo Mudagi canke.
Ni kuvuga wari wambajije igicigiri nagomba ngo ntangure ndakubwire ibicigiri byagiye muri iyo myaka biba byinshi cyane biranarenga naho bama bavuga na 2050 2050 kukubera nagomba ngo mvuge isyangene nagenda kiri abana urumva ko nakiri abana bagiye barakomereka mugabo n'abandi bose tutuye no mu ishyamba kukubira ba mama babo birutse bakakomereka canke abandi nabo nasanga ba missionnaire mu maparuwasi mu Burundi bwose kuko abantu bibaza ngo nareze abana bo mu
Ruyigi
mbere abana bo mu Ruyigi ntabarimwo benshi kiretse abo 2025 nabo nyene baraba bafite missionnaire bataturuka no mu Ruyigi kuko mu Ruyigi baje ngo banzanire abana nabwira uya tuzobafashiriza aho bari jiwe naranka kwiba orferina. Ni kuvuga rero icyo naciye ngira mu mwaka wa 1990 n'indwi mbonye abana babaye benshi cyane urabona naciye n'ubuye ibigo bibiri kimwe Buteji twita Casa de la Pace ikindi mu Gisuru cyitwa Oasis de la Paix.
Aho Buteji na Gisuru ni mu Ruyigi? Buteji na Gisuru ni mu Ruyigi?
Buteji na Gisuru tuca rero tutanga gushyamwa abana bashyitse bakomeretse kandi bava mu ntara zitarije mu Ruyigi kuko abo mu Ruyigi naciye ndonka Caritas Allemande iramfasha ko boguma mu mihano iwabo ari umubanyi cyangwa ari uwahora ari inshuti y'ababyeyi cyangwa nakuru cyangwa narume umwana jenicho nifuja nuko yorererwa mu muryango iwe mugabo ibyo twari kumufashisha muri Maison Shalom tukabishyira izo nshuti hanyuma muri 1997 rero hadutse ibindi haja ubwo abana bari batangiye gutorwa bagenda babatwara mu ngwano icyo bitari za fasolda ntangura rero kwinginga abo bagatwara abo bana ni mugambe jewe ndabarire ndabatware mu ishuri hanyuma nta ntugurura mu 1998 ikigo i Bujumbura twise Amani House cyo cakira abo bana duhungishije usanga baturutse bavuye muri FNL ikiri FNL Patorutu tugasanga hariho abana bahunze bava muri SNBDD donc ntangura gutora abana ndondera imiryango iyo bavuye ntangura kwakira abana bavuye ibubanza ntangura kwakira abana usanga bavuye mu Rumonge ntaharunga nta gitigiri nigeze kuko icyari kimpagaritse umutima
barabobananyuma
haduka mu 2000 haduka abana benshi babaye impfubyi kubera SIDA nkava rero ndiyumvira nti nicyo gituma mubona icyiyumviro cy'ibitaro cyabyutse kukubera mbonye abana bamfirako icyo ntangura kwiyumvira twubwira iki ntanangura rero kushyira abana mu miryango nkagenda ndagenda mu giharo epfo mu Rutana ndugurura naho nyine biho antene ya Maison Shalom mu nyuma mbona mu gacenda juru abantu ku rubibe rwa Tanzania ndugurura no mu Canguzo antene mu nyuma mpava ndagenda ingoji ndugurura antene naho nyine kubera nari mfise abana bagira baje muri kaminuza mugabo banse kugira service militaire ntambava rero ndugurura aho nshira abana ba Maison Shalom ngo bashobore kubandanya kaminuza y'Ingozi urumva rero umbagigi igitigiri Diane
biragoye
kinoshobora kukubwira byari bigoye kuko hari abaza bakamara amezi abiri bakagenda ntatora imiryango yabo ntangura kwakira rero n'abana b'abakongo kukubira ingwano muzi yabereye mu buseruko bwa Kongo, maze nagenda kugurura n'abagenzi b'ababirigi igoma muri Kongo. Urumva se rero ibikorwa bya Nuzushalamu kenshi bamabiyumvira ngo ni orferine. Uti kuki bakwize oma
ego
umunganya abo bana 25 najyewe urumva naracinya, kuko abari bisha ababyeyi babo bana bamwe bari babanje bari babonye ko nababonye abandi nabo bari bagikona hunganya abana. Niko rero abana bagombye kuyita mama, ndababwira bari babonye ko mama wabo bapfuye. Hanyuma ndababwira gutya nari kuri uwo Mudagi ntagomba ko abantu batamenya batamenya uwo bariko arahamagara yitwa Oma. Ndabwira mubyuburemo mpamagara Oma, nuko rero nako kajina naho kapfuye kahavuye reka guma kumva kuva kuri uwo mugore wa 2024 abana bose na guverineri na mukenye n'abantu bose basigaye banyita Oma.
Yego, kuko hari nko mu gihugu cy'u Burundi hoho mwaranarengana n'abatabazi bakavuga bati Oma ararenganye. Reka rero duje ku mirongo ya telefone mu Kidagi. Reka tuje ku mirongo ya telefone turase benshi barindire ko dusangira ikiyago duhere kuri Landry Ikadze.
Allo.
Amahoro uherereye Galandri?
Merereye mu gisagara cha Bujumbura.
Igisagara cha Bujumbura, akabazo kawe.
Ego, nagombe mbande shimire mama Burundi kukune yafashije abana. Kuko ari urwaruka rwinshi tuzi yafashije cyane kuva bakira abana n'ubu bageze mu ma universite bagombe bayamare, hariho n'abayamaze tuzi. Ariko turamutera iteka ko yobandanyirizaho. Ntarambigwe kuko Uwiteka ni wazo mushimira ku bikorwa ariko arakora. Nongera ndababaza ikibazo kimwe, icyo bategekanya gukora, kuko mu gihe Leta y'u Burundi yoguma inana kugurura ibiro byiwe kuko ubu baramwononeye baragize iki? Kandi byaramenyekanye cyane. Twagombe tumusabe ikiba icyo tumubaze icyo yoba bategekanya gukora nk'abantu dushima ibikorwa byiwe. Kuko abarundi benshi barashimye ibikorwa byiwe kandi barabibonye n'ubu bakiriko.
Urakoze Landry Gwiri umusimiza ngahe Bujumbura.
Oui, murakoze namwe.
Yego, turase na Steve ku yundi murongo wa telefone. Steve Ikadze nawe. Steve
nagira ngo nshimire uwo mubyeyi.
Uherereye ga Steve imbere ko tuguha ijambo.
Nitwa Steve ndi hano Kigali mu Rwanda.
Yego.
Ariko ndo murundi
nduga kwijambo.
Nagira nshimire uwo mubyeyi kabisa, ibintu adukorera ni byiza cyane, turabishima. Tukaba twanamubwira kweri akomereze aho, akomeze afashe abana b'u Burundi, kuko nk'abari mahama benshi bamerewe nabi, ariko ari kubafasha bari kwiga imyuga. Ni ukuri Imana izomuha umugisha. Hanyuma tukaba twamubwira duti Imana ibagirire neza, akomereza aho aba hari n'abandi benshi bashaka kwiga imyuga ariko bakabura uburyo yiga. Nanjye ndimo mu babishaka, abana mubaje nk'umuntu wabashaka kwiga imyuga uburyo wamufashe.
Urakoze Steve Kigali, ubwira umunsi mwiza.
Yego, murakoze cyane, namwe mubwira umunsi mwiza.
Yego, Marguerite barankitse, murumvise utubazo n'ivyo tuvuye kwa Steve na Landry, muduge ku ijambo mwishure.
Yego. Landry amahoro.
Landry amaze kugenda ku murongo ntakiri ko ariko araza kukumva mu Kigali.
Yego. Ibi Burundi icyo ntegekanya gukora bakayobera abahinga, kuko mu by'ukuri byarandengeye. Iyo ndabyumviriye ni n'agahinda, kuko sinari bijya bintu yenda bisubiremo. Nari nabyubakiye Abarundi, sinna Barundi gusa, kuko njye mpere ku bitaro, ibitaro byavugwamwo n'abavuye Tanzania n'abavuye mu Rwanda n'abavuye muri Congo. Ni ukuvuga rero njyewe ibintu byose nakoze nabikoreye ikiremwamuntu, ntasobanura. Icyo ngiye gukora nico nasemereye nico bituma nangajwe na nasemereye kuko bari bahegeje kwica umwana komeza amahoro no kuvuga nuno munsi icyo ngora icyo nshobora cyonyine ndasenga ngasabira by'ukuri abategetsi b'i Burundi baza barataye umutwe none kugenda gute ngo bijya bintu bari gushobora no guhamagara n'abana banjye barizo ati nimuze mubandanye isemo yuko wanyu yakize bakabandanya ntibabangaze kandi ntibisiye abaganga bakabareka amafaranga bari bablotse bakavuga ati reka ayo mafaranga kuko arayo gufasha reka tubandanye dukore ntibangaje abana icyo ngiye gukora nicyo ndiko ndababwira mbwira n'abariko baranyumva nuko abambere bari guhaguruka bagasemerera bakanga bari kuba ababanyi bari mu Ruyigi yari kuba uwa mbere guverineri wo mu Ruyigi yari ahari yari kuvuga ati ntibishoboka aha hantu abariyo ayo mafaranga yanditswe kuri maragato barangice reka dukore isinema ibandanye ikora bibliotheke ibandanye ikora abana niho bari amashuri abandanye akora hanyuma byose bikabandanya bikora jewe nshimuye tuvuge ko noba naracumuye kuko sinemera nicyo sindamenya ubucyo banziza nshimuye ibibondo ari impfubyi singa ndaguhe nk'akarore hariho umwana arinka bari bampaye muri ofe nari mutoyi atagira ababyeyi tutazi nicayo ibaze ko ishure yigamwo kandi ari ishure mezo Shalom yari yubatse bamwangaje bakamurihisha binerubare kandi ari ishure nubatse bakanga baranse ko bakibitoke nasibye kandi iyo ferme yari abana b'impfubyi ari leta y'i Burundi yari kubaraba barabangiye ko Roma
hanyuma none hari ico mutegekanya vuba bwango kumva bwati uko biri kose turacake n'ivyo bikorwa vya Maison Shalom n'ikintu muyumvira ko mushobora gusubira kwiyumvira gukora vuba canke muracatenyenye bibanze bibe uko muvyipfuza ko bibe
none jewano genda bamaze kwita umubyeyi ko ari umucanyi erega ndikete do liste ndi ku nimero ya mbere n'umukimimere none umva no subira mu gihugu bandumye nibo bandumye mugabo nibajango ntamburi dahita zandri umuti nzoza wa mutima uracari wa wundi w'ubuvyeyi byo bisubiramo ntawi ishindi yimuka kinzo zanjye ubyubaka byo bisubiramo neza kandi nzotaha none bibaza ko bo babyutse baba bakakumaro hanyuma tutahe
hanyuma Steven nawe ikigali nawe nyene yashimije mukora mugabaza ati imyuga abatarashikirwa nkawe yitanze kwa karerero ngo vyogenda gutegira ngo bashore gufashwa
oya Steven arizi ko hari imyuga ngaho ikigali nona ni mahama nagide hari imyuga yo gusudira hari yo kwigiza sudira hari imyuga yo kubarira hari imyuga yo gucapa hari imyuga yo kwiga gukinjika ibyo kurya no kuvuga na kenyenye nibaheja gukora byoheje mu kwicenda cica dukoresha ikindi kibazo adoshikirwa mugabo banyumve nanjye nta buryo buhanice fise bamenye ko twahunze tugahunga badutwaye amafaranga yose nayo na jewe kandi ubu sinkikora nk'uko mu Ruyigi urumva mu Ruyigi twararima tukimbura hanyuma tukaronka amahera twebwe nyene tugashobora gufasha abantu benshi ubu nayo nsaba abagenzi nyashikirwa nawe Steve arabizi ko mpora nzahajya imahama aduhe yiyandikishe akuri kibazo nko muba numubanje.
Tukivuga kuri ivyo nyene vyo gufasha impunzi harwitwa Kaneza Aida Sharifa niko yise kuri Facebook yavuze ngo muje mwongera ko kwari umupoliticien niko yavyanditse kuko ngo ari mu bateguye imigumuko mu Burundi ndetse nawe ngo wa gaburira ababa bagiye mu migumo kavyanze mu kirimi c'ikinyarwanda akanabaza ngo impunzi Maison Shalom impunzi kuki ngo mutita ku mpunzi ziri muri Tanzania no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
nuko ndirakabizi wabuze ko yitwa Kaneza
ego Aida Sharifa
Kaneza ngira ndamusobanurire neza itandukanirizo y'umupolitisha
Yego.
Nta mugambwe nigeze negamira kandi yabyumvise ingene natanguye. Mugabo ngira ndamubwire. Ninaba n'iyabayumva ingene ushobora kubwira guhanura abapolitisha. Ntashobora gushagura bishabana. Sanga bico yita politiki kuko dewe ni politiki mbi yagira impunzi. Sino kwemera rero ngo ngire ngo ntacyo mbishyira hamwe ririndiriye nibakomere uyibonye ko bagira baje kurasa cyane ngo gucukugura umuntu ukavuga ngo ntacyo jewe nzogura proteze oya jewe mbonye ko bagira bagiriye n'aba bana ndahaguruka nkavuga nibishoboka nimushobora kwangaza nimushobora kugirira nabi abana ukemerera nk'umubyeyi niyo aba ari cyo yita rero politiki nibyo aho hoho ngira politiki mugabo jewe politiki kwa ari ijambo ryavuye mu Kigiriki ari uburyo bwo gufasha abanyagihugu nibaza ngo nabaye umupolitisiyene mwiza koko politiki ni uburyo bwo gufasha umunyagihugu narabafashije ndabavura narabafashije ndagira amakoperative yo kurima narabafashije ni ukuvuga ko ibyo ni politiki biri mu migambi ya leta yo gukora ibyo bikorwa jewe narunganiye byo kuri politiki y'igihugu yo mu kuvura mu kwigisha no mu mico akaranga kuko nari naruguruye isinema naho kwavuga ko nabagaburiye none aho nabaje ajyo baze ba generals bari mu ishyamba
general
kwatanta yabana biwe nkabarira
aho bari mu rugamba muri CNDD-FDD
ari mu ishyamba jewe ni natora Frank wiwe baca leta y'icyo gihe nayo nyene yakibona ngo arikaragira politiki jewe wambye umwana wese sinararira politike yose narabari region idini giwe hanyuma bakomerekeje abana bari muri manifestation kese nigezeza muri manifestation nabimenye sinari muri ibyo jewe abana bashonje umwana uwo ari wewe ndamugaburira none ko badafata seize none bakomerekeje abantu baba bagiye muri politiki ntibatwara abakomeretse mu Rwanda
hama kukabazo na Congo muri Repubulika
abakomeretse bose ushonje wese asabije kujya namo
hama kukabazo na Congo kubera iki ngo impunzi zo muri Tanzania na Congo Maison Shalom itari kirazifasha niko yabibajije
jewe sinzi ko bikiranya Maison Shalom kiyoni sijyashyira hamwe mpuzamakungu rirara iby'impunzi nashoboye gukora ibyo shoboye mugabo n'umpamagaye kumure sinabishyira hejuru kuko kimbederera ngo nafashije naka azobaze impunzi zo muri Tanzania nashoboye kurungikira amadivisionnaire nashoboye kurungikira bakagira udupuraye nashoboye kurungikira udufaranga two kuvura abatanzania umutanzania impunzi mu Tanzania yaje kwivuza ngaha ikigali impunzi y'umurundi bategereza kugira ko atari je nayiradije nkariha ibyo mu bitaro cyangwa i Buganda na Kivara ko tutarungikeyo direkiteri kubaramutsa kurara azobaze ba Arsene jewe nibaza ngo sishobora kugurura ahantu hose kandi igasama leta yose yutoya anyakinda kandi abimenye gakofise manda dahe
nuko rero ijugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumire Marguerite barankitse yatanguza ikigo yatanguje ikigo Maison Shalom twese na Daniel Daniel Cards uhererega Daniel
ubundi nyamashike ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
akabazo kawe
ngenda gira nchimire uwo mudamu kabisa yakoze ibikwiriye byose Imana imuhe umugisha n'ukuri rwose kugenda afasha abantu b'impunzi abazi ko bari mu bibazo bikomeye babuze uko bagira nta n'uwo kubafasha no kubarebera ariko uwo mubyeyi n'ukuri Imana imuhe umugisha kandi ahubwo kuke mutubarize se hari gahunda ajya asaba inkunga abantu nibuze bakamufasha kugira abafashe impunzi kera mu Rwanda twagiraga ibintu byo kuvanga nk'urugero ibigo by'amashuri birimo birakusanya inkunga runaka abaturage barakusanya inkunga wenda bagiye gufasha abantu bahuye n'ikiza cyangwa impunzi cyangwa abantu bari muri za gereza we se yaba ari uburyo bundi akoresha mu gusaba inkunga tera muri abo bantu murakoze cyane
urakoze Daniel ugira umunsi mwiza
yego namwe
yego Marguerite murumvise akabazo ka Daniel Nyamashike mu Rwanda
Daniel urakoze cyane kandi birashimishije uradikonfisi abanyeshuri benshi hiyo igisenyi no mu Ruhengeri umunsi uzoronka wimbuye twinshi uzobagemurire kuko biga ngaho bari muri campus yaho muri Ines no muri ILK ahiyo igisenyi urakoze cyane namandiko ndabivuga mu maradiyo muhora munyumva iki gikorwa ni cy'umuntu wese w'umutima mwiza umirira rero abantu bose ko boza tugafashanya isi ikamisi y'abadima ikamisi y'abantu atari inyamaswa bafatanye mu nda nka kurya Imana yabishatse ko tuvukana atawanja wangura urakoze Daniel
yego twese na Eric ku yundi murongo wa telefone Eric na wewe dusangira ikiyago muri isanga
Anje kubashimira radio ya Amerika.
Uherereye.
Merereye Kigali mu Rwanda hano bita Nyamirambo.
Akabazo ka cyangwa intererano.
Anje munsuhurize umubyeyi Margarite barankitse bakunda kwita Mata ndamusuje cyane.
Bakunda kwita Oma arakumva cyangwa Magi. Yego.
Amahoro meza Eric.
Yego turabakunda cyane rwose Magi. Ukuri murafise umutima mwiza cyane. None ikibazo cyanjye kirateye gutya. Mu byukuri ibintu wakoze Magino kuri ni ibintu bihambaye cyane nta n'undi muntu wapfa kubikora gutya gusa mu buryo bworoshye. None ikibazo cyanjye nabazaga ngo ese nimba mwarafashe umwanzuro nk'uriya wo kwita kubana mu byukuri ni igihe nama abandi bantu bo mu karere bakwiriye kuba babakuraho mu byukuri ni somo rikomeye cyane kuko biragaragara ko mwaka karere kabayemo intambara mu byukuri habamo ibibazo byinshi cyane ariko nta muntu wigeze ugira umutima nk'uwanjye ubwo rero mu byukuri nababazaga inama n'abandi bantu bose babigeraho mu karere murakoze
murakoze Claude
ego
Magi murumvise akabazo ka Eric
Eric we niba jango umwe simana yamuhaye ingabirano nta wujyo va kuri iyi kuko ntituri nimero ntituri nzija murongo iki mbwira umuntu wese ambagira ati mbe Oma kubera iki ukora ibyo bintu namubwira nti igihe waremwe ngo isi ijobe nziza n'ujyo isige uko wayisanze kumwe Einstein yavuga Einstein rero nibaza ngo mbwira ababyeyi bose ubwa mbere ababyeyi banarugo ngo mukurera abana babo mukubonsa baronse urukundo babonse ko umubanyi ariwe muryango babonse ko uwo bahura agiye ku ishure ngo bavukana basangira ibyo yatekeye abashinga ntahe abo bagabo nabo ndababwira nti mu byo bigisha aha batashe bakoranya abana babo babigishe ko ibisi bakeneye kugira ngo ibyo bisi bibamwe abantu beza babukana maze aka no vuga ngo iki yaba umupanga waba umuhoro wo kwica nina bawuhambe maze iyi no vuga ngo iki bihugu byo mu bihugu ibi bihugu kwa ari bitatu cyane cyane u Rwanda u Burundi na Congo ikwimana yari yarihezagiye bikaba byabihugu by'amata n'ubuki niha byosubire hari urwaruka rushasha rujyo kwanga rukangira abajyoba bosha bose ngo bafate ikigwanisho cyo kwica bemewabo jiwe nibyo mbwira abantu bose twaremewe gukunda nta kindi.
Kongira tumukiwe turafite na Claude kuri indi murongo wa telefone. Claude Cards
na David Byamurika nongeye kubaramutsa.
Aho uherereye Amakabazi?
Nherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Kibazo rero nagira ngo mbabaze icyo mbonera kubanza gushimira uwo mubyeyi kubw'ubwo bufasha. Noneho nkabaza ese icyo meza Sharomo ikora mu rwego rwa Afurika cyangwa ni mu rwego rw'isi? Noneho kavuga ati se uretse impunzi n'abana basigajwe n'intambara hari abandi bantu baba bashobora kuba baha ubufasha?
Urakoze cyane kandi usaba imbabazi ku bakunzi bacu mu gihugu cy'u Burundi baturungikiye amanimero ya telefone yose turiko turagerageza kubahamagara ariko ubugingo tubaronse nimero zikacika tutarashobora kubavugisha. Marguerite barankitsa akabazo ka Claude Maison Shalom ngo ni Afrika canke ni ku rwego rw'isi hama mu bafashwa n'impfuvyi n'impunzi gusa ntabandi mufasha.
Claude yo menya ko nanguye sinigeze nsobanura umwana ubwa mbere ho babimenye umwana ntushobora kumwongora umuryango nama nifuza ko umwana n'ubu umuryango ubwa mbere ho sinigeze ngomba gufasha umwana wenyine nafasha umuryango kugira ngo umwana akurire mu muryango nahavuye n'ugara n'ibigo byahora biremo ndabubakira amazu iyo bavuka ku iyo naronka iyo baturuka arandi nabo ntashoboye kuronka iyo bavuka ngo ndonke ingene ndabubakira nagiye ndubaka amavillage bagaheza bakarirana uko bavukana ku maraso mukuru akarera murumuna we twebwe tukamuha gusa umurezi icyo bita umu assistant social aza arahaca canke akararaho iyo ari batoye. Rero kandi sinigeze mfasha impfubyi byonyine kuko mu 1993 nagira ndakera inkuru Diana umwana yaje kumbwira ari kumwe n'ababyeyi avuga abaza ababyeyi ati mudufa ryarije nigire kwa Magi kuko abana bambara ibirato bamara njye ndabona ko nafashije abana imiryango nayo nyine ikenye niho havuye icyiyumviro cyo kubaka ibisaro ngo mfashe bose cyo kubaka amashure cyo kubaka icyo ya banki ifasha microfinance igurana ingurane ntonto kugira ngo bose bashikigwe. Sinashaka kongora abavyeyi ngo ntware abana ngo ni kubera abakenye kubera bamugwaranye kwashi. Nca rero niga gufasha kandi sinigeze nsobanura umwana uwo ari we wese yaje yari umukongo yari umunyarwanda nkuru wavuze ko ari Butare naragenda mu za Butare naragenda muri Kongo nk'uko nabivuze naraza mu Rwanda kuraba abana nari nakiriye nkasubiza mu miryango iwabo jewe rero kandi Maison Shalom nama ntinya kuvuga ko ari ishyirahamwe kuko nama mvuga ko ari mesaje nama ngenda kubyigisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkagera mu ma kaminuza yigisha amahoro kuko ngomba ko abantu bategera ni ku isi yose ngenda kubabwira ko bidashoboka ko tunuma tubona abantu bariko barahoyera ubu una ariko ndimvira kugenda ibuganda mugabo ubujyo nibwo bubura mugabo hariho mezo Shalom mu Bufaransa yari yo kurondera amafaranga yo gufasha mezo Shalom mu Burundi hariho mezo Shalom muri Suisse ni yo gufasha mezo Shalom ngo turonge ubujyo bwo gufasha abana n'abakuze n'ubu ukino ba ubu ndi Kigali sifasha gusa n'uteyi ndafasha harimo n'abana b'abanyarwanda bari muri ecole maternelle ubuye kandi ntacyo tubasaba baraza bakigana n'abandi ega urukundo ntirugire imbibi
nuko turareka tubandanye n'abari ku mirongo ya telefone nimbona uratwumva
ndabumva
uratwihanganira twagutebeje uherere hega nimbo
ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega
ega telefone kawe karakunze ikibazo cawe rero
nsanze nagira ntangore shimire uwo mubyeyi kuko ntu yitangira igihugu akitangira abarundi n'abanyamahanga ama nukuri mezo Shalom turayizi turadivize yakoze mu Burundi naho ibihe bitagiye byoroha yarafashije benshi nanjye bisa abagenzi benshi bayirerewemwo ibyo twari twamye mbere tuyaga ko tuvuga ibyiza by'uwo mubyeyi ariko nagomba kumubaza turabona yuko muri ino myaka nk'ibiri cyangwa itatu iheze mu Burundi ibikorwa bisa nk'ibyahungabanye nagomba ndamubaze imigambi baba bafitiye abasigaye ino kuko tubona umenga ibihe ntibyoroshye baba bafite imigambi yo kubandanya cyangwa baba barakwimo karengere kuko kubw'ibihe igihugu cyanyuzemo nagomba atwishure kugira abari ino bumve ihumure bumve ko atatwibagiye nubwo ari kure
nimbona uri kutwumva gute ngaho Igitega utwumva ukoresheje shortwave canke
ego ni kuri shortwave
urashaka
kubuko imirongo ya FM ntifata
urashaka kurindirira inyishero kuri shortwave yawe
ego
urakoze cyane reka twakire Adele na utubazo Marguerite twishure rimwe Adela Adela
wi na mahoro
ego aho uherereye hama kabazo kawe
ego ndi mu gisagara cya Bujumbura akabazo nari ko gusura umubyeyi ni ukuvuga tugatangura tugashima kwanza umugambi wiwe kuva mu ntango gushyika ubu hanyuma akabazo nyamukuru naka kuva habaye ijya krize yatumye mezo Shalome itabandanya ikora neza nk'uko byari mu Burundi zimwe zaragiye mu Rwanda ziziragenda muri Uganda ziza Tanzania ariko wumvirije nk'impunzi ziri muri Tanzania baridoga cyane ko atigeze abaseruka ko mu gihe abari mu Rwanda yabagenda inshuti nyinshi mbere bitabituma benshi babibonamo kumenga harimo ibijya by'amoko kubera bavuga ngo abahungiye mu Rwanda ngo n'abatutsi bahungiye muri Tanzania ngo n'abahutu ni nacyo gituma benshi babihaye iyo ntumbero ko kubona batagende kwari kubera bari mu bwoko bumwe ahanini
ariko
icyo cyari kiba cya mbere imigira kabisa muba muri kumurakora iki kugira mwivangure neza n'ibintu bya politike ariyo byatumye kujya mu Burundi bigenda bifutika mu bisanzwe bigatuma hariho abantu benshi bobandanije bafashiriza mu Burundi batabajya mu ibarabara ibibazo byanse
urakoze
kuko afazi ko kandi mu Burundi bidakunda ko tubakugira
ushaka kuma ku telefone
ego
reka duce dusa Marguerite adufashe ahere ku kwishobora kugira ngo utange ikibanza ku bandi Marguerite adela arashaka ko mumwishura kiri ku murongo wa telefone kuko i Burundi baratwatse FM zacu ntako afisa twumva
ego adela jona grande amuhumurije ubwa mbere kumurabira ngo gutuka nabitorera kuko yo bamwe ndingaha n'ikigali barashaka kunyagiriza ngo kubera iki muri kaminuza twabonye ngo nabana bezi babaho none nyine ndarabije ubwoko nikuvuga niyagenda imahama kumwe niyaraba akabona impunzi zavuye mu kirundo nyinshi n'abandi bari babyumva nibarabira sinkora ngira statistike by'abahutu cyangwa abatutsi ndabimenye rero kandi abimenye ko nshaka gutangura kugenda n'ibindira ko ngenda ku muri kuramutsa bose mugabo urazi ko ata pasiporo nari nsishe barayinya rero barabizi impunzi zo muri Tanzania zirabizi uko ntararira kuko noneho niho hari abiwanje benshi abagiye Tanzania kuko urabona uwuhunga ava mu Rugigi ahungira Tanzania
byoroshe kwaja muri Tanzania mu Rwanda
atari wari asanzwe ari Bujumbura nahungira mu Rwanda ibyo natekane kandi ntambura idahita jewe nibyo ntegekanya ngene nisobanuro rya politiki yaba sinzi icyo akora Adela nari nifuza ko yoduhanurira ahubwo abapolitisiya b'i Burundi bakareka kudusuka mu bya politiki mu kutwikira abana uduhave tuvugana bibaza ngo tubagwanya kuko jesi sinibaza ko bibaza ko ndabagwanya kugira ndahasubire sinigeze kandi ndanabagwanya n'impanuro bafashe nabi kugira kandi kandi sinzo numa nafashe nk'umukirisi hahandi nka kumwe abahanuzi kera bose bapfuye bishwe jewe abahanuzi barahanura abapolitisiyani nka kumwe kwa Herodi yaciye umutwe Jean Baptiste kugira ngo nuko Jean Baptiste yashaka kuba Herodi kubera yamuhanuye agahanura Herodi nanjye ngira ngo barondera kunsha umutwe kuko ndabahanuye ngo ntibakore ibidakorwa ngo bica abana ngo babasukemo ikibabicishe babatorture babagire ibyamfuramo arimenye ko ta politike byangira
ego Adela uratomokeho
ego murakoze
uroranigwe ngaho ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ego hama Marguerite warankitse ariho nimbona kukabazo kiwe yavanye igitega ngo ejo bari bahamye baranabavuga mu Maison Shalom bashimagiza ibyo mwakoze ariko bakibaza ngo abatsigaye bubite mu bafasha gute mutegekanye iki
rega nabishaka nibababwire nibagende babwire batwugururire amakonti kuko yari ko amafaranga yo gufasha batwugururire hanyuma kandi nibareke kuko nibo bayugaye gasitse twayugaye arabizi ego nuko yabajije ibyazi by'umwigisha kandi arazi ko nakonoronka kose kabari akazumbu yabari iki sinze kwibagira abana kuko nabatoye atacu ndondera kinda atari uko Imana yantumye n'ubwo butuma ibyo bubandanya rero gushika umunsi Imana ibyo vuga ati ubu rero ndakuhamagaye ku bundi butuma n'ubu n'ibyo bandanya none yabizindi yo mba nashaka kubandanya nari kwirirwa ndava iyo narindi ko bari bampaye ibipapuro muri Luxembourg nari kuca nigumira Luxembourg sinari kuza ngo mbye hafi kandi nza hafi yabo kuko hoho biroroshe ngaha umuntu arasimba kumbure yari agwaye akaza akivuza ngaha mu bitaro by'i Rwanda hanyuma kabafasha sinzo kuyihakana na mubyeyi biragira abana
yego turafise
nda kubona baranyangaje hanyuma abana bagasigara ndabimeze rero
yego turase kandi nakwizera kuri ndi murongo wa telefone kwizera
Hello.
Ego aho herereye akabazo ka ugasongora.
Sama akoze bwa mbere mbanje guhamwiriwe mama Maragarike barankitse namwe ndabaramutsa.
Twese
amahoro mama Burundi hama akabazo bose twaza dutatse ndagerageza gusongora. Nuvuga ndacara umuntu akiri muto cyane ariko natangwe kumenya Magisha Lom ava yuko ava mu gihugu ava yuko aja mu buzima bw'impunzi mukana ntanguye kumenya magisha lomu waliwe
namakaye
donc niko skwe kwamwita maragarite barankise tukamenya ukwiwe hamana mezo sharomo kwiwe rero ukwayo je ndamaze kumenya kubitandukanya naho bamwe bazavyitiranya baziko mezo shalom ari magisha ari maragarite barankise nko kumenga ngimana ya muhamagaye mezo shalom atashagenda janye nayo kandi tudufidosigara ama akabazo sinzi ko ndabanda mwigiye mu butima usanzwe ze kumbabarira nagenda mubaze ashobora kuba yarihebeye imana donc nakujya kwa ba masera mu kitu ba masera kubera ko hari gitabo cha ningeze kwa ndi ngwanda soma cha n'icyubahiro uyu Silvestre arahantu yamwandikemo sasanga umenga ntabwo yigeze aba umufasoni donc agira umugabo akujya ku bandi bakinyezi bose ashobora kugira abagabo najyana amazi bwa mbere ko ashobora kuba yarihebeye imana ari mu masera cyane ari umuhamagaro gusa ari umuhamagaro yagize hama iberuko icyo ni cyambere amikigira kabiri mbega iyo ugutuka mu kirundi bavuga ngo ugutuka na gutorera iyo bariko baramugereranya n'abanye politike kubera politike yiragoye baritani bitandukanye bakamugereranya n'abagombye kubita gutembagaza ubutegetsi muri 2015 atakira gute kandi tuzi ko umbra gashobora kuba hari ibiti bya politiki aranira kuna ka kabiri hama ka gatatu mbega asho alipfuza ko yogaruka mu gihugu si niyo yagendeye izo munda bo bene wacu bari mu buhungiro yoba atarabahanura baremesha bakagira n'agatima ko kuma bakurikirana igihugu cyabo cy'amavuko ko tuzi ko nabo ari impunzi batewe kwa abanya mu gihugu ku buryo nabo abo babipfuza kugaruka mu Burundi
murakoze cyane rwose Marguerite barankitse utubazo muza kumva yuko ari utwo mu buzima bwite prive mu burenganzira bwo kutabwishyura
yego ntacyo bibagije nkuko kumbure je tumigeze nubaka kandi nta nibyo kubera abo kubatangi abakamenya ubuzima bwanjye ndi mwigisha mu Ruyigi imbere ya 93 nari naratangiye kurera abana kandi narumvise umuhamagaro w'iwanjye ni imana yampamagaye mbwa ni yampamagaye ngo nje kumure muvuga ngo iki mu bihebeye imana narumvise ko bajya abana nahereye kuri Chloe kumure muramuzi muganga Chloe ndumva ko kuba bari impfubyi kumure bakeneye umuntu yobiherera ni kuva kera namwe ngira nti reka kumure ndeke kuba ku rugo mfashe hanyuma mfashije ndoshobore nanjye kurangura novuga ngo iki ibacishimo iki dusaba ati kujya tuvuga ati twiherere iyo mana mu gukora ibikorwa byiza sinigeze rero nubaka kane na migambi ndabishyikiye noneho ndashaje ubunzize 63 hanyuma yabagije akabazo ko
ikindi yacavuga ngo iyo bariko barabitiranya n'umunye politike muravyakira gute mwebwe kubganya bibabwira iki mu mutima yongera baza nimba mwumva mushaka gusura mu gihugu cy'u Burundi kandi nimba hari jambo gihumure muhora muha abana batandukanye bari mu makamba atandukanye ndetse n'abandi atarabana
iyo banyitiranije biransetse ubwa mbere ho mbonye kuri liste y'abatushiste niko banditse bagomba gutembagaza igihugu ntibagiye babikuye bikantangaza mugabo bimpamo ingoga zo gukora kuko uragina Yezu bamwishe ngo ni umukuru w'amashitani singombye kuvuga iyo banyise umwicanyi nibyo mvuga kuko narabonye ko banyita ngo ni mu bakiminyeri bakayita ko nigishije abantu kwica ndavuga nti ko ndi umukirisu nkabasoma ibiriri minsi yose nkamangenda gusenga mu minsi minsi yose reka nshimire imana ko yanyitiranije ko bagiye kunyitiranya n'umucyanyi reka ngurikire nka kujya Yezu atanse kugenda ku musaraba. Ikindi nacyo cyuko ndemesha icyumviro cya mbere uwombaza ati ikintu cya mbere wokunda uri mbunzi ndabimenye narababaye cyane kumva Evariste atwita abana b'ibyangazi kuko nta muntu ava mu gihugu cyiwe ku maseri cyane ngo mu gukunda kwangara nagomba ngo cyo tusari kigongo kujya kutwita kuko igihugu n'umubyeyi Uburundi kuri jewe ni mawe kubisha rero mama wawe birakubabaza nta kindi ndota ndota atari gutaha iwacu rero nicyo gituma ubona nigisha abana narungutse abana mujya kaminuza ngo ntitubyotahe dutahanira abantu b'ibijuju nicyo gituma ndabigisha kujuja ingoma nicyo gituma babyina nicyo gituma ugiye mu ikambi ya nyuma hano usanga abamama bariko baratsitsa babigisha abandi nitwa Barankiki sinditwa Dufour ni ukuvuga ko ndabaremesha kuko nzi ko nta mvura idahita nta migani ishize yo gutaha hakiri izo mbonera kure zica hakiri iyo ntwaro ikiza hakiri nzotaha ibyo byose byavuyeho hari intwaro rusange hariho abantu umuntu ashobora kuvuga icyo yiyumvira ashobora kurera abana batamu batirirwa araza kudodora ku rugingo atanga amahe
turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro kajambo kanyu kanyuma Marguerite Barankitse muri no myaka 26 heze ariko muri ko muritegurira isabukuru ya 25 kuko mwafashe umwaka ngo muvyitegurire mwubwira iki abantu bose baba babashigikiye baba bagiye bakora ibitandukanye baba bo mwareze akajambo kanyu kanyuma no muri make ico mugiye gukora muri iyo ndwi yose muzaba muri kumurizihiza iyo myaka 25
ugambere ni ugushimira Imana kuko nateguye tuzogira inguka ya misa kandi irimwo baba arabatoroki baba uvuga ekumeniki abantu naratumiye bajyoza abo bose bafashije mvuga ijambo yo kubashimira umuntu adashima acaba amaze ngomba gutangura gukura ubwaci ndabukurire Imana yoyo yitantekereje ngo mpemuke hanyuma nshimira abo bantu batigeze bana naho nari mu buhungiro bankurikiye bakadufasha batuba baje bari ngaho ijambo rikuru ngomba kubwira umuntu wese anyumva yaba umunyarwanda yaba umukongo yaba iki nuko ineza ijyo kwama itsinda inari imezo shalom ni novuga ni kimenyetso uko atawushobora guhagarika urukundo abantu rero bose bariko bariyumvira kwanga bene wabo bahaguruka bavuga ati koko ni guta umwanya kuko urukundo ineza niyo yama ikinda abantu bose bariko baragira nabi bace bashira inkota yabo hasi duhaguruke rero twese kandi n'abarundi cyane cyane bababaye baba ari abo bari Tanzania baba bari muri Congo bari mu Rwanda bari i Uganda n'ahandi hose bagiye bagumye umutima Imana iradukunda.
Ego murakoze cyane rwose Marguerite Barankitse kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage muri rusange vya Maison Shalom. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kubikora kugira ngo mugaruke mu biganiro byacu bitandukanye muzotugamburukire nkuko mwabikoze uno munsi.
Murakoze cyane Diana kuri uko muzoshaka nibwo butumwa bwanje nandi nashaka kandi umujye muramenyesha abantu bose bababaye
murakoze cyane gose abandi abandi dushimiye ni mwebwe inshuti bakunze bacu mariko mutwumvireza muherere ku migabane itandukanye y'isi tugashimira Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu na ba engineer batandukanye bamufashije muhinga bw'ivyuma nanje na Lidiane nahazwe reka ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byanyu no mu banyu turakomeza n'ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye haba ku mirongo migufi ya shortwave kuba abatwumva bari mu Burundi abatwumva bari mu Rwanda ni ku mirongo ya FM nawe mwebwe mutwumva muri jya nino kwisini kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com